Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatanu, itariki imwe z'ukwezi kw'indwi, mwaka w'2016. Muri studio Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Nanjye Edi Rwema ndabaramukije kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu.
Ese kuki bawizihiza? Kuko bazi ko independansi yariho ikoreshwa nabi. Bawizihiriza kuko bazi ko abatari independansi. None zuzizihiza iminsi ibiri byashoboka.
Uwo ni Pasteur Ezra Mpyisi, yahoze ari umujyanama w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, avuga ku bwigenge bw'u Rwanda. Ni mu kanya gato, kandi turabashikiriza amakuru yerekeye icamwo kubiri by'umuhari utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, RNC. Turabashikiriza kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi, harimwo igitero c'iterabwoba cyagizwe mu buraruko bwa Kenya. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Kenya, no munsi wa gatanu, abantu bashika kuri batandatu bahitanywe n'igitero cyakozwe ku modokari imidigo ibiri yunguruza abantu muri Kenya hafi y'umupaka na Somalia. Umukuru w'igipolisi Joseph Bionet avuga ko igipolisi cyashitse aho icyo gitero cyabereye kihasanga abantu batandatu barashwe. Bionet yavuze kandi ko ibikorwa byo guhiga bakoze iryo terabwoba byatanguye. Abasivile bane n'abajejwe gucungera umutekano babiri nibo bakekwa kuba bahitanywe n'ico gitero, kandi ko abandi bantu babiri bahakomerekeye. Ikindi gitero nk'ico cakozwe mu kigwati kigizwe ahanini n'abantu aho nikora mu buraruko bushira ubusiruko bwa Kenya n'abagwanyi ba El Shabab. Uwo mugwi ukaba ari umugwi w'iterabwoba ukorera mu gihugu ca Somalia. Haciye umunsi umwe wonyene habaye ikindi gitero gikomeye cyagizwe ku muduga wunguruza abantu muri Somalia, gihitana abandi bantu 20. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bateshejwe ingo zabo mu buraruko bushira ubusiruko bwa Nigeria, aho abagwanyi ba Boko Haram batekeje inganda bageramiwe n'ibibazo bikomeye byo gufungura nabi. Kuba haheze igihe habonetse agahengwe muri ako karere biriko birafasha abagira neza gushobora gushika muri ako karere kari kigaruriwe n'intagondwa z'abagwanyi b'idini rya Islam. Akarere katari gato k'intara ya Borno State mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kari icibare cya Boko Haram, aho atabagira neza bashobora kuhatumbera inyuma yaho uwo mugwi ufashe ubutaka bunini bw'ako karere mu mwaka w'2014. Umuvugizi w'ibiro bijejwe ibikorwa byo gutunganya imfashanyo Jean Lurke mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU avuga ko abakozi b'ibyo biro bamaze kuhashika basanze abantu babayeho mu buryo buteye agahinda. Ati kandi abantu barenga igice cy'umuriyoni barakeneye imfashanyo z'imfungurwa mu maguru masha. Radio Ijwi rya Amerika, makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Kuri uno munsi wa gatanu, abantu ibihumbi n'ibihumbi bari buzuye amayira y'igisagara cya Hong Kong mu myiyerekano, mu gihe wari umunsi wo kwibuka imyaka 19 icyo gisagara gikuwe ku ntwaro y'Ubwongereza kigashigwa ku buyobozi bwa Leta y'Ubushinwa. Naho hari abategetsi batari bake n'abanyagihugu bagera ku gihumbi bari bitavye ivyo birori vyo kuduza ibendera ry'igihugu c'Ubushinwa ahitwa Golden Bahuina Square. Ikindi gitigiri kibaruta cari citavye imyerekano igizwe n'urugendo rwo kugwanya uwo munsi. Abanyagihugu batari bake baba mu gisagara ca Hong Kong baragwanya ubutegetsi bwa Leta y'Ubushinwa, bakabona kandi ko umukuru w'ico gisagara Luang Chuing ashigikiye ubutegetsi bwa Leta y'Ubushinwa buri ku mugwa mukuru wa Beijing. Insinzi y'abanyagihugu biyamirije iyibukwa ry'uwo munsi baha imyerekano bagira ivyivugo bati kugwanya Luang ntazokongere gutogwa ikindi kiringo kwerekana agashavu dufise kubona Hong Kong yarimwe ubwigenge. Kandi naho sentare nkuru y'igihugu cya Austriche yafuse amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu inyuma yaho umugambwe utavuga rumwe na leta w'uwitwa Norbert Hofer ushikirije sentare ibirego bivuga kwayo matora atisunza amategeko. Muri ayo matora mu kwezi kwa gatanu umugambwe wa Hofer wari watangaje ko watsinzwe amatora ubuze amajwi make cyane. Umukuru wa sentare ijejwe ubwirizwa shingiro Gerhard Holzinger niwe yatangaje iyo ngingo ya sentare kuri uno munsi wa gatanu. Iyo ngingo ya sentare yatangajwe kuri uno munsi wa gatanu ihagarika umugambi wo gushikiriza icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu uwitwa Van der Bellen mu birori byari bitegekanijwe kuba ku itariki 8 z'uku kwezi kw'indwi. Amatora mashasha y'umukuru w'igihugu muri Austriche ategekanijwe kuba mu kwezi kw'icyenda cyangwa kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Muri ko mwumva radijwe rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 nibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio@gmail.com no kuri Facebook canke Twitter turi kuri VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacuvoa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku mugambwe utavuga rumwe na leta y'u Rwanda RNC yacitsemwo kubiri. Mugenzi wacu Eddie Gwema arabitubwira ibindi kuri inkuru.
Ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda rikorera mu mahanga RNC ihuriro nyarwanda ryacitsemo ibice hagati y'abakurikira Dr. Théogène Rudasingwa wari usanzwe ari umuhuzabikorwa w'iryo shyaka na Generali Kayumba Nyamwasa. Mu itangazo yashize ahagaragara rigaragaza bimwe mu bibazo abagize iryo shyaka bamazemo iminsi, Rudasingwa yavuze ko bibaye ngombwa ko ihuriro nyarwanda RNC ryivugurura mu mizi kugira ngo rigarure agaciro karyo no kwizerwa rikaba ryafashe izina ry'ihuriro rishya. Impamvu nyamukuru ishobora kuba ariyo pfundo yo gucikamo ibice kwa RNC ngo ishobora kuba amatora y'abagize biro politike ateganyijwe mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Bwana Rudasingwa mu itangazo agaragaza ko icyemezo cyo kujya mu matora cyafashwe huti huti hatabanje ibiganiro bikemura impaka zikomeye zibangamiye ishyaka. Nkuko tubikesha itangazo radijwe rya Amerika ifitiye kopi, abagize ihuriro rishya bashyizeho komite mfatakibanza igizwe na Dr. Théogène Rudasingwa, Joseph Ngarambe na Jonathan Musonera. Iyo komite izabishinzwe gukurikirana ibikorwa byose by'ihuriro rishya mu gihe cy'iminsi itarenga 30. Iryo tangazo kandi rivuga ko bitandukanije na Generali Kayumba Nyamwasa n'abayoboke be na bamwe mu bagize biro ya komite nyobozi bahisemo gukurikira ibyo ngo yishakiye. Radio Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana n'abo bagabo bombi ariko ntirashobora kubabona ku matelefoni yabo kugeza ubu.
Andi naho tuvuye mu Rwanda tukaja mu Burundi, uyu munsi itariki ya mbere y'ukwezi kwa kwindwi u Rwanda n'u Burundi bwujuje imyaka 54 y'ukukira. Ibi byo bihugu byompi byikukiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwindwi umwaka w'1962 mu Burundi. Uwo munsi wahimbajwe mu ntara zose. Mu Rwanda naho uwo munsi ntiwahimbajwe ku rwego rw'igihugu kuko utavugwa ko rimwe, ariko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yagendeye mutama Pasteur Ezra Mfisi yigeze kuba umuhanuzi w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Mutama Mfisi atangura asobanura uko ukwikukira kwabonetse mu gihugu cy'u Rwanda.
None se ubwigenge Kayibanda ni wawe urwaniye byose barabizi yarurwanya gahugu cyangwa arwanya n'ababiriye independence uraboneka inkota nyine koko zazanye ubwigenge ariko umuntu wa Rwanda gano umutusi n'abanyarwanda cyose independence independence yariho ahubwo inkotanyi zaje gushira mu bikorwa ariko sizo za burwani bwari buriho buherezwa nabi ngirye ikosa buherezwa nabi cyo tumba biri kibanganye n'abana na Parmehutu Parmehutu ijya gukeza mu Bufaransa n'ubu baracyari kumwe ntibari kumwe n'umubiriye ayo mateka se barabize inkotanyi zakoze icyukuri ariko arwana n'umuhutu independence iriho ahubwo aza kurwana n'uwayikoreshaga nabitariye ihari inkotanyi waza kuyikoresha neza ariko si ike nawe ariko none bavuze ngo independence yazanywe no inkotanyi no zasanze independence iriho yaherejwe nabi bagiye se muri roni gusenya inkotanyi kwa iyo independence tandwe barasinya ko barwanye se bakoresheje gusinya hamwe n'umuhutu ntibyapfiriye arusha ariko birababaje cyane kumva amateka ukuntu bayavuka mbese uko abapastoro n'abapadiri bato babibiliya niko n'independence nayo iriho itobwa n'uyu munsi ni ngayo amateka y'u Rwanda icyo kibazo rero n'ubu kiracyariho kuko babandi bayakiriye nabi n'ubu bariho inkotanyi zashaka gutunganya iyo independence abo ngabo ntibashaka kwitunga kandi bombi si beneyo ubyumve rutarwa baramwishe nabe abafatanije nawe iki kibazo kwibanda yarayijije umubiri yadahari wa wundi wayirwanyaga wayakiriye mu mafuti yarayijije imyaka myinshi Habyarimana arayizihiza none ikibabaje ni ukubona inkotanyi nazo ziyizihiza nizizihiza umunsi wazo
mubona kuri ubu abanyarwanda ari ngombwa kubizihiza independence cyangwa se ubwigenge
hakuriye kwizihiza umunsi umwe w'inkotanyi zaje independence iriho si yazo ariko baje kugira ngo ijye mu buryo bwiza noneho bose baze none kandi bakizihiza umunsi mubi umunsi independence yaherejwe mu maho mu mafuti nishyana ese kuki bawizihiza kuko bazi ko independence yariho ikoreshwa nabi bawizihiriza kuko bazi kuwa batari independence none zuzizihiza iminsi ibiri byashoboka niberure bizihiza umwe cyangwa se basobanurira abantu impamvu bizihiza iminsi ibiri ariko abantu babikora muri bazi ibyo bakora ibyo ari by'abantu umunsi wa inkotanyi ni mwiza waje gushyira icyariho batarwaniye kugishyira iburyo aho ngaho inkotanyi zikaba zikwiriye gushimwa ariko ntizihe independence kandi bo bari mukuri igituma bateye independence ni kuko bakizihiza n'uyu munsi
bivuze rero ko u Rwanda rutigeze rwigenga nkurikije uburyo mu binsobanurire
rwarigenza ariko muki mu mafuti none se hari umubiri warutegekaga ariko ari urw'umuhutu imbaga y'inyabutatu itarimo ariko rwarigenza ariko mu mafuti si urwo rwakoze jenoside si iyo independence iriho u Rwanda ari urwabo nta wundi warusangiye ariko kutavuga ibintu mu kuri independence yabayeho ariko yo gukora ishyano ukwiriye kuvuga byose twahejejwe hanze se nande sibo ukavuga ngo bari bafite independence baricaga bagakiza bagira ubwo bakora jenoside mu mafuti kuko bayiherejwe mu mafuti warose nabibukira burinda bucya inkotanyi ngo zishimirwe zaje kugira ngo icyo kintu kitari icyabo gikorwe mu buryo nyabwo kandi babigezeho maze ntibavuge ibintu ngo babisobanure
kuri wowe wumva hakirimo icyuho kuba batabisobanura
kibi nibyo nakubwiraga ko ikibazo kiracyariho kuko icyo kintu ntigisobanurwa
harimo kugoreka amateka
nabi ntibayagoreka barayica ahubwo ntibayagoreka barayica kuko abana bazasanga iminsi ibiri bazamenya se impamvu ubuse bwo babijyemo baza impamvu amateka yarapfuye byararangiye umuco warapfuye byararangiye
murakoze cyane
nuko sha
arakoze cyane mugenzi wacu Eric bagira ubusa Ishirahamwe Fokode rimwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi rirasaba leta guhagarika ikibazo cy'ubucuruzi bw'abana b'abakobwa rigasaba ababikora gufatirwa ibihano mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema umuyobozi wa Fokode Pacifique Ninine Hazwe avuga ko icegeranyo basohoye cerekana ko abarundikazi 225 bagurishijwe mu bihugu vya Oman na Saudi Arabia Saudite murantunga Arabi Saudite mu kwezi kwa gatandatu konyene bindi kuri inkuru mugenzi wacu Edirwema
mu Burundi ni kibazo gikomeye cyane ico navuga nuko subwa mbere bino bintu bibayeho mu Burundi gushika nko mu 2014 hari cyegeranye cyerekana ko hariho abarundi bashika 170 bari baragurikijwe ku myaka ariko ku myaka myinshi ubu niho bubaye ubwa mbere bishobora kuba abantu bakagurishwa ari benshi cyane mu mwanya umwe ahantu bahakarira gatoyi nko ku byo twebwe twakoze ko twaracunze nko kwibuga cy'indege cya Bujumbura kuva itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu gushika itariki 17 ni kuvuga mu ndwi z'ibiri gusa twaronse abakobwa 225 b'abarundi kazi barungitswe muri Arabia Saudite na Oman kandi tukabona bagenda baherekejwe na bamwe mu bariko barafatwa muri kino gihe babaherekeza bakinjira kuri aeroporo bakabasikana hariya ku ndege nyene ku buryo biboneka ko ari ibintu byari bifikikiwe n'inzego z'igihugu mu bwa mbere ibintu nk'ibyo bibaye mu Burundi mu ndwi z'ibiri kugurisha abantu 225 ibintu bimaze umwaka urenga ni kuvuga ko ubu dufite ibihumbi n'ibihumbi by'abarundikazi bagiye baragurishwa muri ino minsi n'ibintu rero biteye ubwoba aho usanga umushikiranganji w'amagara y'abantu yarandikiye ibitaro kanaka akabisaba we nyene ko byokora ibipimo byo kwa muganga kuri abo bakobwa bariko baragurishwa n'ibintu byabaye urudandazwa rw'igihugu bihinduka urudandazwa rw'abategetsi b'u Burundi
ese bwana Ninine Hazwe ibi uvuga mu bifitiye ibimenyetso
ejo dufite ibyemezo nka tuvuze nk'uyu mushikiranganji yandika dufise neza ikete giwe turarifise umushikiranganji wenyine yanditse cyese yandikiye ibitaro byitwa Kira Hospital nk'ayo masosiyete yose ugiye kuyaraba usanga mu kigo cya leta cyitwa API cyandika amasosiyete usanga ayo masosiyete yaranditswe naho muri leta aho bivugiye ngo n'amasosiyete atemewe n'amategeko si umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yemera amasosiyete bemerewe muri API ntibari kujya kwemererwa mu mushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu ibyo bintu byose turafise neza ibyemezo byabyo twarakiriye nk'abantu mu miryango imwe batewe ubwoba kubera ko abakobwa babo bari banse kuja ku mariste nko mu cyankuzo
ibyo aribyo byose hari bimwe mu byo mwifuza ko byahinduka ndetse hari n'imyanzuro mwatanze muri iyo raporo yanyu nk'imwe mu myanzuro mikuru mwifuza ko yashyirwa mu bikorwa ni nk'iyihe bwana Nininaza
ibintu bitatu byihuta muri kano kanya icya mbere nuko abategetsi bafata ingingo zo guhagarika ubwo rudandazwa Burundi ku gihugu cyose kandi bagavuga ijambo leta ikavuga ntigume mu gacerere bagakwira mu gihugu cyose babwira abarundi icyo kibazo ni nari kibi n'amagogwa abari muri Oman na Arabia Saudite bari ngo muri kino kiringo ingingo ya kabiri yihuta ubunyene nuko hategurwa inge n'abakobwa bari mu ngorane muri Oman na Arabia Saudite botahanwa mu Burundi igihugu cya Tanzania cyaramaze kubitangura bariko barabatahana u Burundi nimba buvuze n'uburyo bushobora gufatanya n'ibindi bihugu bikorera batahana cyane bagasaba inzego mpuzamakungu zibikora ko bakaba cha kubatahana twe dufisa amazwi menshi y'abakobwa ariko baraturira muri Oman barira basaba yuko twoja kubakura tukabatahana ariko fokodi dufisa uburyo bukeye cyane hari umukobwa umwe twaciye gutahana muri ino ndwi nyine turimwo ariko si twoshora kubikora kuri abo bakobwa bose nuko tukeza kuronka leta yo nyine ikiyangaje kugira ngo abakobwa bashore gutaha ingingo ya gatatu ihambaye nuko habaho itohoza kugira ngo abantu bose bakoze ibyo bintu babihanigwe bimenyekane urugero biriko hanyuma babikoze baheze bahanwe ibyo ni ibintu bikomeye cyane ubundi turasaba yuko no muri wo nibo bikora ko bahagira amatohoza kuri ibyo bintu tugasaba kandi ko amashyirahamwe n'amaradiyo bariko barabikora ko bushyigikirwa kuko ni intambwe ntoyi tugeze ku uyu munsi ni kubera uruhara rw'amaradiyo nyine babishyize ahabona hamwe n'amashyirahamwe yigenga nka Fokode twatanguye kubikora ko
bwana Pacifique Ninye Nahazwe perezida w'ishyirahamwe ritegamiye kuri leta Fokode turagushimiye cyane kano kanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika
nanjye ndabakengurukiye rwose
urakoze Edi tubibutse ko mu kwezi kwa gatandatu abantu batatu harimo abanyakenya babiri n'umurundi umwe bahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi ku rudandazwa rw'abana babigeme abo bigeme bane bagira bajanwe mu gihugu cya Arabi Saudite icyo gihe umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yamenyesheje ko abo bana bafatanywe za karangamuntu za magendu ziriko imyaka itandukanye n'imyaka y'ukuri bari bafise
kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa 7 imyaka 20 izaba yuzuye Ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radio nyuma ya maradio yahembere ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi. Abanyarwanda n'Abarundi bakurikiye ibiganiro by'Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio ya Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'Abanyarwanda n'Abarundi yari yaratatanye.
Naho sakarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya makuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru arabandanya. Frederic Bamvugira inyumvira yarajejwe politike n'imigenderanire mu runani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi yatanze imihoho muri ayo mabanga akavuga ko yabigize kumvo zimuvuye ko yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
No kuvuga ko aho nari gambere nari nserukiye umugambo yesa abanya Frodebu. Icyo ni cyambere cya kabiri umugambo yesa abanya Frodebu bari bawuhaye ikibanza cyawo. Ni kuvuga baravuga bati mbinugira nashinga ayo mabanga ajyanye na politiki n'imigenderanire n'abandi izindi ngufu z'u Burundi. Hanyuma bwa gatatu ni uko nariyo nk'icegera uwahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu. Muri icyo gihe rero jyewe icyo nasezereyemwo ni uko ayo mabanga yo gushinga ibya politike n'imigenderanire n'abandi Barundi nashimye kuba ndabihagarike. Ndasigura rero amagambo wanjye yuko urundi rundi muntu asubira muri ayo mabanga kumvo z'iwanjye.
Murashaka ko ducira ku manyanya mukatubwira imvo nyamukuru zavuye kuri iyo ngingo nize?
Oya, ni iby'iwanjye gusa.
Iyo ngingo ku bwanyu izogira ingaruka nk'i ku muhari Senared muri iki gihe cyane cyane hiteguriwe iyindi nshuro y'ibiganiro izohuza Abarundi?
Nibaza ko ntacyo bitwaye kubera ko nagumyemo ntawe naroye ngumamwo nk'uwahoze yashimabanga muri kigo gihugu nta kibazo.
Iyo nyingo muyifashe hari haheze amezi makeyi uburongozi bw'urwo runani buhindutse hari isano bifitanye
namba.
Iyo nyingo muyifashe ariko hariho n'abandi batari bake bariko barava mu rwo runani. Hariho umushyantahe Rajabu Sene yasezeye nawe nyine yahora mu rwo runani. Hari ingorane eka hoba hari uruhagarara mu runani Senared?
Mu bisanzwe bamaze kugenda banditse biboneka ni umushyantahe Sene Rajabu. Hariho n'uwitwa Uwonda Yishimiye arongoye umuganga Sonovi. Abo nabo barasigaye imvo zabo zitumye bakingira muri urwo runani. Nabyo ibibazo bibariza ngende ko ndavuga iby'iwanje.
Ibyo ntibishobora gutera amakenga abantu bose bari bafite akizero kuri urwo runani?
Ndabizi, sinzi ingene babifata kuko sindagira sondaje mu Gifaransa ngo mbaze ingene babibona.
Umugambi wanyu ni uyuhe?
Umugambi wanjye ubwambere urumva menya ko kujya muri Senared nagiye mva mu magambo asaba Abanyafrodebu. Umugambi wacu ni ukubandanya turakomeza umugambi turakomeza n'urwo runani.
Mwashikirije umugambwe wanyu ko muvuye muri ayo mabanga, umugambwe hari icyo urabivuga ko wowe umaze kugena uwundi mutegetsi wasubiye?
Oya, mugambwe kugira ngo bagene uwundi bica mu nzego ubu nta wundi muntu baragena. Ariko umukuru w'umugambwe yarafite ibiganiro n'abarongoye Senared kugira ngo bavugane icyo kibazo.
Hari inama ikomeye yarangiye muhari Senared nyine urunani Senared yarangiye uyu munsi. Iyi nama yari imaze nk'indwi yose. Iyo nama mwaragiyemo?
Iyo nari kuri kwamye.
Murashaka kutubwira amajambo make ikintu cyafunikiwe?
Mu majambo make yari inama ahanini iraba ibintu bibiri. Yari inyigisho yatunganijwe n'ishyirahamwe ryitwa HD mu cyongereza Humanitarian Dialogue, Dialogue Humanitaire. Hanyuma abo bantu baraje kutwigisha na cyane cyane ibyerekeye leadership transformationnel, ni ukuvuga uburongozi babugejeje guhindura uko ibintu biri. hanyuma bakaca bazabaraho umwanya gurunanis na rede cyo turavugana ibyo bibazo by'iwacu hanini byapfunditswe nuko twiyemeje kandi ko tuzogenda mu biganiro kuko kawe n'akanya keza ko kuvugana ibijyanye n'ibiganiro turiko turajamwo kuvuga rwari umwanya mwiza wo kubitegura kugira ngo abantu banahane ibiyumviro hanyuma nihagera tugende abantu bavuga ururimi rumwe.
Frederic Bamvugi nyumvira mwahora mushinzwe amabanga mu runani Senaleda urunani ruhanira yubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha na demokrasi amabanga mwari mujejwe akaba ari amabanga ya politiki n'imigendanire. Murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Murakoze cyane no kumva tutubaze.
Mbere yuko dusozera ibiganiro byo kuri uno mugoroba reka tubibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Uno munsi wa gatanu abantu bashika kuri batandatu bahitanywe n'igitero cakozwe mu miduga ibiri yunguruza abantu muri Kenya hafi y'umupaka na Somalia. Umukuru w'igipolisi Joseph Bionet avuga ko igipolisi cashitse aho icyo gitero cakorewe ahasanga abantu batandatu barashwe. Bionet yavuze kandi ko ibikorwa byo guhiga abakoze iryo terabwoba vyatanguye. Abasivile bane n'abajejwe gucungera umutekano babiri nibo bakekwa kuba bahitanywe n'ico gitero kandi abandi babiri bahakomerekeye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bateshejwe ingo zabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria aho abagwanyi ba Boko Haram batekeje inganda bageramiwe n'ibibazo bikomeye byo gufungura nabi. Kuba haheze igihe habonetse agahengwe muri ako karere biriko birafasha abagira neza gushobora kuhashika kugira bagerageze gufasha abo banyagihugu ba Nigeria babugarijwe n'ibibazo by'inzara. Akarere katari gato k'intara ya Borno mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kari icibare cha Boko Haram aho atabagira neza bashobora kuhatumbera inyuma yaho uwo mugwi wa Boko Haram ufasha ubutaka butari buto bw'ako karere mu 2014. Umuvugizi w'ibiro bijejwe gukoranya imfashanyo mu shirahamwe mpuzamakungu ONU yavuze ko abakozi babo b'iryo shirahamwe bashitse muri ako karere basanga abantu babayeho mu buryo buteye agahinda. Hati kandi abantu barenga igice c'umuriyoni barakeneye imfashanyo z'imfungurwa mu maguru masha. Kuri uno munsi wa gatanu kandi abantu ibihumbi n'ibihumbi bari buzuye mu mayira y'igisagara cya Hong Kong mu myiyerekano mu gihe wari umunsi wo kwibuka imyaka 19 icyo gisagara gikuwe ku ntwaro y'Abongereza kigashigwa ku buyobozi bwa Leta y'Ubushinwa. Naho hari abategetsi batari bake n'abanyagihugu bagera ku gihumbi bari bitavye ivyo birori byo kuduza ibendera ry'igihugu c'Ubushinwa ahitwa Golden Bahunia Square. Ikindi gitigiri c'abanyagihugu cari citavye imyiyerekano yari yahamagawe y'ukwiyamiriza uwo munsi bavuga ko watumye Hong Kong itaronka ubwigenge. Ani naho duhereje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri uno mugoroba mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Mugire weekend nziza mwese. Murakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.